Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele, turahera kuri iyi nkuru ivugwa ku Rwanda. Inama nshingamateka y'ishyirahamwe rya Buraya yasabye ko Paul Rusesabagina atahukanywa mu Bubiligi hatarinze kwihwezwa nimba hari ikimwagira canke atakimwagira. Ikimenyeshamakuru Loswa cyo mu Bubiligi canditse ko iyi ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane mu nama yahuje abo bashingamateka ba Buraya. Rusesabagina w'ubwenegihugu bubiri, umunyarwanda kongera kaba n'umubirigi, mu kwezi guheze ubutungane bw'u Rwanda bwamuciriye gufungwa imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango w'umwe bwa Buraya, Joseph Borrell, yasabye abashingamateka kwisunga ivyemeza byatanzwe n'abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane bw'ububirigi kimwe mu bihugu byo muri uwo muryango. Leta zumwe za Amerika hamwe n'ububirigi vyemeza ko Rusesabagina atahawe ubutungane bubereye n'u Rwanda. Muri Afrika, imyuzure y'imvura yo kuva mu kwezi k'umunani yarahungabanije ubuzima bw'abantu hafi 263,023 muri Sudani y'ubumanuko, bituma abantu benshi bata ingo zabo. Ikigo cha ONU kijejwe kugarukira ku bantu byihuse OCHA cyabitangaje ejo ku munsi wa kane. Ikigo OCHA cyavuze ko imvura y'isegenya yatumye inzuzi zuzura, amazu n'imirima biratwarwa mu mareta 8/10 agize Sudani yo mu bumanuko. Ishyirahamwe OTANI ryo mu bihugu byo mu burengero bw'isi ryishyize hamwe kugwaniriza umwansi hamwe, iriko ririga uburyo byokomeza urunani rwa gisirikare rwa G5 Sahel ruriko ruragwanya iterabwoba mu bihugu bitatu bisangiye imbibe arivyo Mali, Niger na Burkina Faso. Umunyabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabivuze mu kete yandikiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ryabonywe n'itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku munsi wa gatatu. Guterres yavuze ko akenewe gushingwa ibiro bizofasha inteko za G5 Sahel zigizwe n'abasirikare 5,000 bava muri Mali, Mauritania, Niger, Chad na Burkina Faso. Ibyo biro bizohabwa uburyo bw'amafaranga buvuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ariko Leta Zunze za Amerika, igihugu gitanga uburyo bunini bw'amafaranga muri ONU, iramaze kwanka uyo mugambi ushimwa n'Ubufaransa hamwe n'ibihugu bitari bike bya Afrika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Munyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi hamwe n'umuyobozi mukuru wa OMS baratanguje umugambi ejo ku munsi wa kane kuko ibice 40% by'abantu ku isi bazoba bahawe urucanco rukingira COVID-19 gushika mu mpera z'uyu mwaka. Uyu mugambi kandi wifuza ko abantu bangana 70% boba baramaze gucandagwa hagati mu mwaka wa 2020. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko doze 6,650,000 zimaze guhabwa abantu ku isi. Yavuze kandi ko izindi 5,000,000 zikenewe kugira ibice 70% bitumberewe ko bishikwa ko. Abacamanza muri Leta Zunze za Amerika baregetse ko ibyaha by'iterabwoba wahoze ari umukomanda w'abatalibani kwicwa ry'abasirikare ba Amerika mu 2008 Haji Najibullah w'imyaka 45 aza yarashikanywe mu mvuto muri Amerika yagirizwa kunyuruza umumenyeshamakuru w'umunyamerika hamwe n'abasivile babiri ba Afghanistan. Yahagaritswe ari muri Ukraine arungikwa muri Leta Zunze za Amerika mu kwezi kw'icumi umwaka uheze.
Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi bamwe mu banyeshure bo mu ntara ya Kirundo bahunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bategerezwa gusubizwa inyuma umwaka canke imyaka ibiri mu ishure bageze mu Burundi. Abo ni bamwe muri abo banyeshure bo mu ntara ya Kirundo mu Burundi bahungutse bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umunyarwanda Oswald Rurangwa yagirizwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide yari yashikanywe mu Rwanda inyuma y'uko yirukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye ku butaka bwayo umunyarwanda Oswald Rurangwa yagirizwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi yari ku kibuga cy'indege cya Kanombe aho u Rwanda rwamwakiriye ejo kuwa kane.
Uyu mugabo w'imyaka 59 Rurangwa yaje atwawe n'indege yihariye yaraherekejwe n'abashinzwe umutekano ba Amerika ku kibuga cy'indege Kanombe. Yakiriwe n'abayobozi ba ambasade ya Amerika mu Rwanda bamushyikiriza abashinzwe umutekano mu Rwanda bahise bamwambika amapingu. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste yabwiye itangazamakuru ikigiye gukorwa.
Ubu gikurikiraho nonaha mwabonye ko hari umwavoka wagenewe kugira ngo amufashe, aramenyeshwa icyo cyemezo cy'agacaca agihabwe, bamubwira n'uburenganzira bw'afite ku cyo cyemezo kuko nubwo yakati wadahari ariko yemerewe kuba yagisubirishamo amategeko arabiteganya. Ariko nava hangaha arajya muri gereza yemageragere niho aza kuba ari. Gutabwa muri yombi twakoze mu proje muta muri yombi mu mwaka 2008 nibwo twazohereje, ariko binasanga ko afite icyo cyemezo cyamukatiye cy'agacaca. Inzego zo bereza muri abiki cyo zakoze no kumwohereza kugira ngo aze arangize ibihano byakatiwe.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha yatangaje ko Rurangwa Oswald yari perezida w'interahamwe mu murenge wa Gisozi ndetse yari asanzwe akora akazi k'ubwarimu. Nkusi avuga ko umwanya Rurangwa yari afite mu gihe cya genocide wamuhaye ubushobozi budasanzwe.
Rurangwa Oswald yari perezida w'interahamwe muri Gisozi ndetse yakoraga akazi k'ubwarimu, ariko yagaragaye mu bikorwa byinshi bya genocide yakorewe Abatutsi, harimo kwica, kujya mu manama, kujya mu bitero. So ni byaha bya genocide, bifatanya byaha mu gukora genocide, gukangurira abantu gukora genocide, kwica nk'icya cyose inyoko muntu no kurimbura imbaga. So muri rusange ni ibyo, ariko hari ibikorwa byinshi bitandukanye agiye akora birumvikana nk'umuntu wari perezida w'interahamwe ndetse akaba n'umwarimu, n'umuntu mu by'ukuri wari uzwi kandi yakanguriye n'abandi banyarwanda gukora genocide.
Musasobanura ko nubwo Rurangwa yakatiwe n'inkiko gacaca gufungwa imyaka 33 adahari, amategeko avuga ko ubashobora kongera gusubirishamo urubanza. Rurangwa yahise ahabwa umwunganizi mu mategeko ari nawe uzamufasha ku cyemezo yakatiwe n'urukiko gacaca, akaba yamufasha gusubirishamo urubanza mu gihe Rurangwa yaba bikeneye. Mu mwirondoro ubushinjacyaha bwatangaje, Rurangwa yavutse mu gihe 1962. Mu mwaka 2007 yahamijwe n'urukiko gacaca rwo ku Gisozi mu mujyi wa Kigali uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi, akatirwa gufungwa imyaka 30. Amakuru agaragazwa n'ubushinjacyaha yemeza ko Rurangwa yahungiye mu cyahoze ari Zaire mu nkambi ya Kibumba muri 1994 akomeza mu nkambi ya Kayindo. Ayo makuru akongeraho ko yahavuye mu mwaka 1996 yerekeza muri Amerika. Kuri iyi nzira Rurangwa yaba yaranyuzemo, Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana n'umuntu waba wari umuzi neza ku buryo hari ibindi bisobanuro yakongeraho. Rurangwa ni umuntu wa gatandatu woherejwe na Amerika mu Rwanda ku mpapuro 26 zoherejwe muri icyo gihugu zo guta muri yombi abakekwaho ibyaha mu Rwanda. Aboherejwe mbere ni Enosi Iragaba Kagaba, Mudahinyuka Jean Marie Vianney, Mukeshimana Marie Claire, Leopold Munyakazi ndetse na Munyenyezi Beatrice uherutse kwakirwa mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Kugeza ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwohereje mu bihugu binyuranye impapuro zita muri yombi abantu 146 bumaze kohereje rerezwa abantu 27 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushinjacyaha Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Assumpta. Tukivuga ku Rwanda, ubushinjacyaha bw'igihugu busaba gupfungwa burundu no kwamburwa uburenganzira bwose kuri Inyasi Nkaka yahoze ari umuvugizi w'umugwi FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda na Colonel Jean Pierre Nsekanabo yakora ibikorwa by'iperereza muri uwo mugwi. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Nibihana baregwa bombi basabiwe bicaranye n'ababunganira mu mategeko mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, bitandukanye n'uko izindi manza ziri kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga kubera icyorezo COVID-19 COVID-19.
Kuri ibi bihano bisumba ibindi kuremera mu mategeko y'u Rwanda, yaba inyasi nkaka bakunze kwitara Forge Fisi bazeye wahoza avugira umutwe w'inyeshyamba za FDLR ndetse na Colonel Jean-Pierre Seka nabo bakunze kwita Bega Kamara wakoraga ubutasi bw'uwo mutwe ntamaranga mutima adasanzwe bagaragaje bakimara kumva ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri ibi bihano. Ubushinjacyaha bwabasabiwe gufungwa burundu muri gereza no kwamburwa uburenganzira bwose bafite mu gihugu kuri burumwe, nyuma yo gusaba ko ibyaha byose uko ari bitandatu baregwa byazabahama. N'ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda bwavuze ko ari ibyaha biremereye bakoze mu buryo bigize impurane mbonezamugambi. Bwasobanuye ko byagize ingaruka zikomeye ku Rwanda kuko byahitanye abaturage b'abasivile, bikomeretsa abandi, byangiza imitungo yabo. Bahawe ijambo abahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bongeye kwibutsa urukiko ko nta bubasha bari bafite mu mutwe wa FDLR ku buryo hari uwari bukora icyaha ngo bakimuryoze. Basobanura ko icyo bemera ari uko bawubayemo ariko batagize uruhare rwo kuwushinga kandi ko nta byaha baregwa nk'agatozi. Kuri Inyasi nkaka wavugiraga uwo mutwe yabwiye urukiko ko ibyo yavugaga ari amabwiriza yabaga yahawe n'abamukuriye. Yasabye urukiko kumuha amahirwe agasubizwa mu buzima busanzwe kimwe n'abandi bahoze muri uwo mutwe bahawe ayo mahirwe batarinze kuburanishwa mu nkiko. Asaba ko mu gihe urukiko rwaramuka rubibonye ukundi rwazazirikana ko mu myiregurire ye ntakatahwemye kwicuza no gusaba imbabazi ko yabaye mu mutwe wa FDLR, akavuga ko yazinutswe kuzasubira mu kitwa umutwe cyose urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yabwiye urukiko ko nyuma yo gufatwa yafashije ubutabera anafasha gutanga amakuru yari akenewe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Nkakayizeza umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'abanyarwanda muri rusange ko igihe yanamuka asubijwe mu buzima busanzwe yafatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu gifite ishema mu ruhando mpuzamahanga. Mu mvugo isa n'ihamagara amarangamutima y'inteko iburanisha, Atuwari Sauli yahindutse Paulo akabwira urukiko ko afite icyizere ko rumugaragariza ubushake n'ububasha mu kumuha ubutabera bunoze. Kubireba Colonel Jean-Pierre Nsekanabo alias Bega Kamara wakoraga ubutasi muri FDLR nawe ari mu murongo nk'uwa mugenzi we nkaka, asaba urukiko kuzashingira ku myiregurire ye kuko nawe yemeza ko kuva yatabwa muri yombi atigeze agora ubutabera kandi ko yafashije mu gutanga amakuru ku bandi barwanyi bari muri FDLR. Uyu nawe asaba gusubizwa mu buzima busanzwe, arasaba inyoroshya cyaha akagabanyirizwa ibihano cyangwa agasubikirwa igifungo. Colonel Nsekanabo na mugenzi bagasaba urukiko ko rushobora no kuzashingira ku rubanza rwa Tarisisi Nditurende na Noheli Hiti yaremye bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bakaza gufatwa bagahabwa igihano gito. Ababunganira mu mategeko barimo Maître Milton Nkuba nabo ntibagiye kureba ibivugwa n'abaregwa, bashimangira ko ubushinjacyaha burega aba bagabo bombi bushingiye gusa ku kuba barabarizwaga mu mutwe wa FDLR bagasanga ibindi byose bivugwa nta shingiro byagombye guhabwa. Aba banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha nta mwihariko bugaragaza mu rwego rw'ubuyobozi kubareguretse kuba bavuga ko babaye muri uwo mutwe wagabaga ibitero ku Rwanda, bagasaba ko byateshwa agaciro bagasubizwa mu buzima busanzwe. Nabo bibutsa ko nyuma yitabwa muri yombi ry'aba bagabo bombi ibintu byarushijeho guhinduka neza kubera ko batanze amakuru ku nzego z'umutekano barwanyaga ubutegetsi bakarushaho gufatwa. Bakavuga ko ubushinjacyaha ari bwo bufite inshingano zo kugaragaza ibimenyetso simusiga ku byaha burega nkaka na Colonel Nsekanabo. Babasabira ko igihe urukiko nanone rwaramuka rubibonye ukundi rwazabahanisha igihano gihura n'igihe bamaze bafunzwe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyaha by'iterabwoba ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda yashimye impande zombi uko zitwaye mu miburanire, anibutsa ko ntawe aniganywa ijambo. Yatangaje ko urubanza ruzafata igihe kirekire kubera ubunini bwarwo. Aba bagabo bombi uhereye kuri Bwana Inyasi Nkaka alias La Forge Fils bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na Colonel Jean-Pierre Sekanabo alias Abega Kamara wakoraga ubutasi muri FDLR, ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ibyaha bitandatu birimo iby'iterabwoba, kugira nabo ubutegetsi buriho, gukwiza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga, ubugambanyi no kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, n'ibyaha bishingira ku bitero uwo mutwe wagiye ugaba ku bice bitandukanye by'u Rwanda cyane mu gice cy'uburengerazuba n'amajyaruguru. Mu mwaka w'2018 nibwo bombi bataye muri yombi ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Baregwa ko bafashwe bavuye i Kampala mu manama yo kugambanira ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyemezo kuri uru rubanza kizafatwa ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tugushimire Eric. Mu Burundi bamwe mu banyeshure bo mu ntara ya Kirundo bahunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bategerezwa gusubizwa inyuma umwaka canke imyaka ibiri mu ishure bageze mu Burundi impamvu iyo ngingo ituruka kuki nivyo twumva mu nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi mwishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Abanyeshuri bavuga ko basubizwa inyuma umwaka canke imyaka ibiri mu bijanye n'inyigisho biga amashuri y'intango nayisumbuye. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bishikiye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo. Sandrine Iradukunda wo kwishura inshingiro rya Nyamugeni muri komine Busoni yasubiye inyuma umwaka yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika icabitumye.
Nahungutse mu kwa mbere mu 2021 nshikira mu 8 mu Rwanda nayo niga mu 9. Je ku bwanje aha bari biga mu Gifaransa hari niga mu Cyongereza. Urumva urimo mu Gifaransa sinandamenye kandi mu 9 ndakora konkuru nakuntu ariko bishobora ntabyiga.
Abanyeshuri bahoze biga mu Kinyarwanda n'Icyongereza bakiri mu buhungiro birashika bagasubizwa inyuma n'imyaka ibiri. Gibrian Habonimana wo kuri iryo shuri nyene ya Nyamugeni ari muraba avuga ko naho byamugoye ubu ariko aramenyera ikirundi n'igifaransa.
Naragevino baranshize inyuma abamira ne pasi biga ndongera ndi mu kabundi mu 9. Ubwambere byarangura cyane baravuga ibintu mva sindabyumva umva ndanihevye kwanza ukuntu nzoshobora ubwo rurimi ariko ubu ku bwanje ndabona bigenda neza.
Bamwe mu barezi bo mu ntara zakiriye abanyeshuri bahungutse bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baratahura ingorana abo bana bafise. Celestin Sengiyumva arongoye abigisha bo kuri Ekofo Nyamugeni afite icyo asaba abigisha bagenzi we.
Abigisha barahawe inyigisho zituma bashobora kwigisha abo bana, kubasaba yuko abo bana bobafata nk'abandi bana kuko bahunze ari bene wacu ari n'icyo cyarabagenzi bakabafata cyo kimwe n'abandi bana basanzwe bareze mu kibanza.
Umuyobozi w'indero muri komine Busoni nawe nyene yemeza ko abo banyeshuri bahunguka bitaborohera kujya ku rugero rw'abasangwa. Gordien Sirabahenda agasaba abafasha mu gisata cy'indero kwihutira guhugura abo banyeshuri muri izo ndimi zibagora.
Ingore bafise kuba gushaka batazi kirundi. Natwe tudusaba amashirahamwe y'amashami dukorana natwe tugasaba amashirahamwe akaza kudufasha guhugura kuko bavuye hariya hanye mu Rwanda atakirundi bazi neza. Nuko tuba dusaba abagira neza bakadufasha bagafasha abarimu babahugura.
Abahinga banonosoye ibijanye n'inyigisho hamwe n'inyifato bavuga ko umwana asubijwe inyuma mu ishuri ashobora guheba kwiga. Ndagijimana Alexis numwe muri abo bahinga yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko hakwiye gutunganywa ivyigwa vyo kubashira ku rugero rumwe n'abandi batarinze kubasubiza inyuma umwaka canke imyaka ibiri.
Ikintu mbona cane cane kiba gikomeye cane muri ibi bihe vya none, umwana umusubije inyuma arashobora kwiyumva nabi akumva kumenga yashaka no guheba. Narijya abashobora kuba bari bahungutse bavuga ati twebwe baciye badusubiza inyuma kandi twarize imyaka. Mugabe ikintu gikomeye cane kuri abo bana mu buryo bw'ubuhinga ntibyari bakwiye ko babasubiza inyuma, ahubwo tubakwiye ico bita recours de rattrapage canke de mise à niveau byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi haba nko mu kiruhuko canke bakabarondera umundi mwanya w'inyuma y'ivyigwa.
Mu makomine indwi agize intara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi, komine Busoni ni harugwamwe abanyeshuri benshi bo mu mashuri y'intango nayisumbuye bamaze guhunguka. Umuyobozi w'inyigisho muri komine Busoni agashikiriza ko bamaze kwakira abaharugwa hagati y'2500 n'ibihumbi bibiri.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru. Umwanditsi w'umunyatanzania Abdul Razak Gurna yatsindiye agashimwe ka Nobel ku rwego rw'abanditsi ku mwaka w'2020. Abaye umwanditsi agira kabiri atari umuzungu wo muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara aronse ako gashimwe. Uwundi yari yaronse ako gashimwe ni Wole Soyinka wo muri Nigeria mu mwaka w'1986. Navuganye n'umwanditsi w'umurundikazi Segonde Nimenya aba mu gisagara cha Seattle muri leta ya Washington ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uhugene yakiye iyo nkuru.
Iyo nkuru n'ukuri yanezereye cyane kubera nanjye ndumwanditsi kandi nkaba ndumunyafurika kandi ako gashimwo yakaronse agakwiye.
We n'umunyanigeria Wole Soyinka nibo banditsi babiri atari abazungu bava mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara batsindiye ako gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi. Bwanyu bivuze iki?
Kuri njye bivuze ikintu kinini cyane. Icya mbere bivuga yuko abanditsi bo muri Afrika Amerika bariho bandika byinshi byiza kandi abamaze kumenyekana naho ari abo gusa babiri hariho n'abandi bandika naho batari benshi muri Afrika mugabe kinezerewe nuko nkurunganwe rukuru ubu bwo muri Afrika rubona yuko bishoboka ko kwandika ari umwuga mwiza ukurikirana kandi ari umwuga ushobora kubateza imbere icyo rero byanezereye yuko runganwe gubu rutoba nka majenerasiyo ya kera bakitaho ibyo kwandika bakitaho gusoma no kwandika hanyuma ibintu muri Afrika bikamenyekana byaba ingorane zoca mu nkoho n'ingwano ahubwo abantu bagahuza ibyiyumviro bakandika bagatora inyishu ingorane Afrika icamo.
Ku bwanyu ni irihe somo na kahe karorero n'izihe nguvu bishobora guha abandika bavuze ko hariho benshi bandika mugabo ugasanga kumbure benshi ntibashika nko kuri urwo rugero ku bijyanye n'abashaka gushyira inguvu mu mwuga wo kwandika muri Afurika ubona ari ikihe bishobora kubahera ko akarorero ku bijyanye n'uwo mwanditsi yanose ako gashimwe.
Ego nk'uko nayo ndabivuga bitanga inguvu ku bandika bikongera bigatanga inguvu n'abatahura biyumvira ko kwandika ari umwuga koko ushobora kumenyekana ku isi ibyo rero baza ko ari akarorero twese twokwigira ko naho bose batoshika kuronka ako gashimwe ka prix Nobel mugabo agashimwe ni wewe ukiha kuko uri ko ushikiriza ibyiyumviro ugateza imbere umuryango ugateza imbere igihugu ugateza imbere mbere n'isi.
Kuba ari umunyafurika agira kabiri nk'uko nabivuze inyuma ya Wolso Yinka wo muri Nigeria mwaronse ako gashimwe kitiriwe Nobel ku rwego rw'abanditsi muribaza ko bihesheje ishema ikomeye isura nziza akarere ka Afrika ko abanyamahanga bazokwijukira gusoma no gukurikirana abanditsi muri Afrika kurushiriza muri make.
Ego biratanga icyo cyumviro yuko abantu botangura kubona ko Afrika itarimo ingorane gusa bahavaye abantu benshi baciye ubwenge hanyuma rero abona hari babiri gusa tukifuza yuko ahubwo byoduza abanyafrika bandika bakamenyekana ku isi ibikorwa byabo bikamenywa n'abanyafrika bikongera bikamenywa n'abandi bo ku isi yose ibyo rero biratanga icyo cyizero.
Murakoze turabashimiye.
Murakoze nawe.
Mu gihugu cya Tanzania abantu batanu bikekwa ko ari impunzi zo mu ikambi ya Nduta barishwe n'igipolisi muri komine Kibondo bagirizwa ubugizi bwa nabi inyuma y'aho basanganywe inkoho aho bari bateze imodokari mu ibarabara. Inkuru ya James Jovin muri Tanzania.
Ivyo vyemezwa n'umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama mu nama n'abanyamakuru yabereye mu biro by'igipolisi komine Kibondo kuri uyu wa gatatu. Bwana Manyama yavuze ko iyo sanganya ryabaye ku mugoroba wejo kuwa kabiri ahitwa Rusohoko ibirometero hafi 15 uvuye mu nkambi ya Nduta. Avuga ko abo bagizi ba nabi bariko baritegura gukora ibitero byo kunyaga abantu mu modokari zicaho hama bagira umugisha mubi modokari ya mbere bateze iba y'igipolisi bose uko ari batanu ntibaramenyekana amazina yabo ariko ngo baboneka yuko bafise imyaka hagati ya 25 na 40. Yavuze yuko basanganywe inkoho zibiri ibipanga hamwe n'amabombe mato mato atatu.
Eneo hili la ujambazi limetokea maeneo ya karibu na kambi ya wakimbizi ya Nduta ambayo ina wakimbizi kutoka nchini Burundi.
Icyo gitero cyabereye hafi cyane inkambi y'impunzi z'Abarundi Nduta ni barabara rikuru riva komine Kibondo rijya mu yindi komine ya Gasuru. Abantu barenga batanu dukeka ko ari abagizi ba nabi bari bateze amabuye hamwe n'ibiti mu nzira. Imodoka yabaye iya mbere gucaho yari y'igipolisi mu byihuse ntibayimenye kubera isa nk'izisanzwe. Abapolisi bari muri iyo modoka baciye bakora akazi kabo na ningoga. Abakozi ba nabi babiri bapfiriye aho nyine abandi batatu bapfiriye mu bitaro. Abo tutamenye igitigiri cyabo barirutse.
Wawa watu wawili ambao waliondoka sehemu ya tukio huku wengine wakiwa wametawanyika na kukimbia mapolini.
Yavuze yuko igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza kugira kimenye neza yuko ari impunzi zo mu nkambi cyangwa boba ari bavuye mu Burundi bafashanya n'abatanzania gukora ubugizi bwa nabi.
Bado tunachunguza kama ni vijana kutoka kwenye makambi ya wakimbizi au la.
Turacyari ku gikorwa cyo gukora amatohoza kugira tumenye neza na neza yuko boba ari bo mu nkambi cyibure abavuye mu Burundi. Ariko mu makuru ya mbere dufise iboneka yuko bavuye mu nkambi. Turazi neza yuko ubwo bugizi bwa nabi batabukora bombi, harimo n'Abatanzania. Ndabasabe bareke iyo ngeso, handi ho tuzobamara.
Hakika tutabamaliza, na kama kuna mtoto yoyote au mtu yoyote ambaye ni jambazi, ni afadhali akatafuta kazi nyingine.
Nta mwaka urenga hatabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine za Kasuru, Kibondo hamwe na Kakonko, arizo zicumbikiyemwo impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Hafi 12 baricwa burukumwa kutashe. Kenshi usanga harimwo Abarundi bava mu Burundi, impunzi hamwe n'Abatanzania bafashanya muri ibyo bikorwa. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye Ijwi ry'Amerika zemeza yuko bagizi ba nabi bahari, kandi nabo ku bwabo abateye ubwoba bigatuma umutekano muke mu nkambi.
Ikintu cya mbere kidutera ubwoba, tubona bamwe batwagwa, abandi tukumva ngo bomotse tuzi impamvu kanaka, kandi itera ubwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze. Hanini rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byarayo bibaye, natwe byaciye bidutera ubwoba.
Twarigeze kumva ibintu biri ko biriyadukiza, kandi n'ibintu byibonekeza biragaragaza neza ko umutekano udakwiye.
Hariho abantu tubona barengana mu ijoro ntituzi abo ari bo. None rero mvuga rero iyo tuba turi hanze, umwanya n'umwanya ni uko mu kwicwa twashobora no kwicwa tutazi abantu batwise abo ari bo. Ariko nta mutekano uriho, kuko n'abagiye gusenya hari igihe babiruka, n'abantu benshi bagize iminsi bomoka bomoka amakambi abafisi yo bazi. Twebwe rero tutagira iyo tuza, ahubwo turagowe umusizo bikika.
Kimwe gusa izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye nyuma yaho bafata abantu bagirizwa ubugizi bwa nabi mu nkambi, kubera hari benshi banyuruzwa abandi bakaburirwa irengero bahorwa ubusa. Kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunzi b'inkino, ekipe y'igihugu ya Uganda yarayitsinze ekipe y'igihugu cy'u Rwanda mu nkino zo mu itsinda rya gatanu mu guhiganirwa amatike yo kuzokina igikombe cy'isi umwaka utaha. Idonido kuri inkuru na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzajya mu gikombe cy'isi umwaka utaha muri Katari, ikipe y'igihugu ya Uganda yarayitsinze ikipe y'igihugu cy'u Rwanda igitego kimwe ku busa. Ni umukino ku munsi wa gatatu mu itsinda rya gatanu rigizwe na Mali, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Muri uyu mukino wabereye kuri stade Kigali i Nyamirambo guhera saa 12 z'umugoroba, umutoza wa Uganda Milutini Mico yari yatangije Charles Rukwago, Denis Iguma, Isaac Muleme, Enoch Warusimbi, Timothy Awanyi, Khalid Aucho, Tadeo Ruanga, Bobos Byaruhanga, Moses Waiswa, Aziz Bayo na Stephen Mukwala. Ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, abakinnyi 11 babanje mu kibuga ni Emery Mvuyekure, Fitina Omborenga, Emmanuel Imanishimwe, Salomon Risarike, Abdul Rwatubyaye, Olivier Niyonzima, Kevin Muhire, Haruna Niyonzima, Jacques Tuyisenge, Rafael Yoke na Medi Kagere. Kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima ndetse n'umutoza Vincent Mashami bari bahize bavuga ko bambariye urugamba.
Buri ya match yose bari match, ariko iyi ngiyi yo ni match iri kurundi rwego, kuko ntago ndi buje muri detail cyane urebye mu buzima bwacu twabayeho n'abaganda ni ibintu nk'ibyo. So ni match dufite ku mutima.
Ico ni umutoza mwiza, ni umutoza ngira ngo ufite ubunararibonye mu mupira, ni umutoza ufite ubunararibonye muri aka karere, atoje ikipe y'igihugu, abashyi benshi arabatoje nibyo. Ariko ibyo ngibyo ngira ngo ni by'icyo gihe, ubu ntacyo biba bikivuze, kuko abakinnyi n'abatoza burya ni abantu bahora bagenda, bahora bimuka, bahurira hano ejo ubundi ukazabumva hirya. Gusa ni umutoza twubaha, ni umutoza tuzi ko mpira hafite experience, afite ubunararibonye nk'uko natangiye mbivuga. Ariko ibyo byose uko abizi natwe niko tubizi, kuko natwe dufite amakuru ahagije kuva muri ekipe ye, natwe turamuzi ubwacu.
Mu gice cya mbere cy'umukino, abasore b'u Rwanda bakomeje guhanahana umupira, ariko gutera mu izamu birananirana. Ku munota wa 40 imisambi ya Uganda yabonye igitego cyatsinzwe na Aziz Bayo nyuma y'uko umupira wakomeje gucaracara mu bakabiri b'Amavubi. Mu gice cya kabiri, umutoza Mashami Vincent yakoze impinduka yinjizamo Jaber Manishimwe, Denis Rukundo, Mwagira Kizimana, Bertrand Iradukunda na Jamil Kalisa, ariko biba iby'ubusa kuko Uganda yakomeje kurinda igitego cyayo kugeza ku ndundu y'umukino. Inkuru mbi yakomeje gusakara u Rwanda rwose, naho inkuru nziza itaye Kampala. Kuri iki cyumweru tariki ya 10 y'uku kwezi kwa 10, aya makipe yombi azongera guhura ku kibuga cya St Mary's Kitende muri Uganda. Muri aya mashonje yo mu matsinda mu gushakisha amakipe atanu azahagararira Afurika mu gikombe cy'isi, amatsinda yose hamwe ni 10. Amakipe azaba ya mbere azatomborana kugira ngo hakinwe imikino ibiri, umukino ubanza no kwishyura. Noneho nyuma y'iyi mikino amakipe atanu azarokoka akazababonye uburenganzira bwo kwerekeza muri Katari umwaka utaha. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garuki. Ndabashimiye kuba mwaduteza amatwi, ndabatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Radio nziza y'icyitegererezo. Ijwi rya Amerika.